murakoze guhitamo radio isanganiro ndabaramutse ndahanikaze mara no makuru twabateguriye tuyahere kuri bikuru bikuru yagize bamwe mu banyepolitiki babona kumwe bw'abarundi budashoboka mu gihe abatwara ibisata bikomakomeye nka byose bava mu mugambwe umwe kandi ngo hakaba hakiriho ukuvangura no gukumira muraze kumva urongo uyu mugambwe MRC Runzangemero hamwe n'umunyepolitiki agatogwasa mu gihe kuri uyu wa kane ari wazohimbaza imyaka 35 iheze hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi ihinguriro gifumbire fumire riri mu rugendo rujanye n'igikorwa cyo gushikana ifumbire mu bubiko bwayo mu ntara kiriko kibera mu ntara zose z'u Burundi itoni zirenga 1,300 z'ubwoko bwa imbura nizirenga 790 za ire akaba ariyo fumbire yashikirijwe kuri uyu wa mbere abajejwe burimyi mu ntara ya Bujumbura na ukononekara n'ingoga kw'ivyuma vyunguruza abantu hamwe no kwiyunguruza nabi n'izimwe mu ngaruka zituruka kuyononekara gibarabara gy'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge inyuma ameza 13 bikogwa byo gukora iyo barabara mu gice cyagyo cha Rumonge gitaza bihagaze abari koresha basaba ko byo bandanya gushika biheze muhinga bw'ivyuma ni Alphonse Kugimana kuri Micronicro VC niyo nkuru ndasoye kwa ikaze ndasubiye kubaramutsa ubumwe bw'abarundi ngo ntibushoboka mu gihe abatwara ibisata bikomakomeye nka byose bava mu mugambwe umwe canke bikiharizwa kanaka niko bivugwa n'umukuru w'umugambwe MRC Runzangemero mu gihe kuri uyu wa kane ari ho azohimbaza imyaka 35 iheze hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi Professeur Juvenal Ngogwa n'ubusa abona ko ubwo bumwe mu gihugu cy'u Burundi bonekera mu majambo ya politike gusumba agasanga hakwiye kujaho imigwi iraba ingene amateka akurikizwa maze n'amasezerano y'umwe bw'abarundi ndi agasubizwa no mwibwirizwa shingiro
ndushobora kuba uhebwe umukozi wa leta 200,200 ngo rondere yuko guri biharage ku munsi by'5,000 tibishoboka ahacagira ati naribagiwe nta umwe buriho simbona ingene umurundi yovuga ko hari ubumwe igihe atagira akika umusaya umurundi yumvamo ko hari ubumwe igihe umwana we watize n'igihe yo kwiga ntige mu buryo bwiza murumva yuko n'ukuri ibintu byerekeye ubumwe si ibintu byo kuvuga gusa ni ibintu byo kubaho mu buzima bwa misi yose nico gituma rero ngira ndi ubumwe nta n'umwe atabwifuza mugabo kenshi na kenshi babukoresha mu majambo ya politiki mugabo abantu ntibaronka co kimwe uburenganzira bwo kubaho ubwo umwe buririmbwa kugira rero bihinduke ubwa mbere no gusubiza agateka ry'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi ubwa mbere ugasubira mbere no mwibwirizwa shingiro ko kera yo mwibwirizwa shingiro ntakirimwo nko mu bintu byo gusabikanya amabanga y'igihugu harakwiye kuba imirwi mbere n'abanyepolitike tutarimwo ijamwe abantu baraba yuko amateka akurikizwa nk'akarorero nko gutanga akazi muri leta harakwiye umurwi ujejwe kuraba yuko abantu baronka amabanga babanje guhiganwa hako tujya twumva ngo umuntu yagiye muri amabanga kuruta ayandi hariho nk'akarorero ibi bintu byo kuvuga ngo mu nzego hajemwo igitigiri kanaka cy'abantu abanaba naba mugabo ugasanga biciye bigirwa n'umuntu umwe aho nk'akarorero hakwiye kuba abantu bavuye cyane cyane badaharanira ibyicaro baze bararaba yuko mbega bimwe bavuga 50% mu gisoda n'igipolisi ubwo mubona bikurikizwa ndetse no mu by'amoko gusa kuraba yuko imigambo yose yoba iserukirwa ibi bintu byo kuraba ingene abantu baronka amabanga mu gihugu mu bindi bihugu mbere mu nama bashikirangira niho bigira mu gutanga ubuzi bukuru bukuru
nayo kubwa agatogwasa ubumwe bw'abarundi n'ubu ngo buracyaguyaguya kubera kuvangura no gukumirana agatogwasa akabona ko ubutungana ariwo mushinge nyakuri ubumwe bw'abarundi atari ubumwe bw'abari mu ntwaro agahamagarira abarongozi gukorera bose
burya ahanini ya ingorane dufise mu gihugu cy'iwacu twamye tugira ziva ku batware ukuntu abatware bifata imbere y'ibibazo ukuntu bifata mu gutunganiriza abantu n'abandi niyo nkomoko nyakuri ibibazo usanga biri mu gihugu igihe rero amasezerano y'ubumwe yashikwako ahanini hari ikibazo cyagaragara yuko ari kibazo cy'amoko ariko icyo kibazo ugiye kwimba mu mizi uza gusanga atari kibazo kuko ico umwe akeneye nicyo n'undi akeneye n'ikindi uwari we wese yipfuza kubaho neza yipfuza gutunganirwa yipfuza gutera imbere ivyo navyo mu gihugu aba bafise uruhara runini ya kugira ngo abantu bameregwe neza kugira ngo abantu batere imbere kugira abantu batunganirwe n'abatware imyaka y'imyaka 35 ico no uvuga nuko mu byukuri umwe bw'abarundi n'uyu munsi buragoyagoya kubera iki ikibazo cy'ivangura ikibazo cy'ikumira nicyo cyamye gitera ingorane mu Burundi uyu munsi ugukumirana guhagaze ku bintu by'imigambwe ibyo bintu by'imigambwe navyo waca kuraba ugasanga niyo migambwe yo nyine ubwayo kumbure abayitwara nibo bavyungukiramwo abandi nabo bakaba nk'ibikoresho aha rero nogira ko kumbure mvunira kagohe abatware b'u Burundi niba kubita gatima membero nimba muri iriya myaka harabaye ibibazo kubera yuko hari kumira uko gye kwitwa kose icyo cyavyaye si cyiza n'uyu munsi kugira ingendo yikumira niba bivemwo bumve ko Burundi ari ubw'abarundi n'uta ari ubw'abanyamigambwe hanyuma gutyo intwaro ibe intwaro itwarira bose kandi intwaro irimwo bose kuko n'ushobora kugira ngo intwaro uyigungire ko wewe naho wakwitwaza umugambwe mu gihe hageze kwa kamakori hageze kwa kimbugu zituma iyo ntwaro ishobora gukora uyaka bose none kukiyageze yuko wewe ujejwe gusabikaniriza bose kuki yo hageze kubasabikaniriza uwumva yuko hari abo gukumira nabo gutonesha
ikindi uwo munyepolitike avuga nuko umwe atari jambo risanzwe ahubwo ngo nuburyo bwo kubaho hagati y'abantu n'umwe natumukurikire kuri micro ya Mireye Kanyange
muri ivyo hariho kimwe novuga nti numushinge wa byose ubutungane iyo babuvuze rimwe na rimwe hari abantu buca bumva sentare mugabo si sentare gusa sentare ni nk'ugwego rubaho kugira ngo rufashe ahabaye amatati ariko ubutungane muri kamere kabwo ni ukuvuga yuko uwo ari we wese aronka ibimukwiye kandi akumva yuko yishira akizana none byoba ariko bimeze muri kino gihe byoba ariko byari bimeze mu gihe cya kera aho hantu rero tutaragera aho twumva yuko umuntu wese yokwiyumva yuko atunganiwe murumva yuko n'ukuri ubumwe turashaka kubandanya tubuvuga ni mugabo aho bacyiza nuko twogira kigoro ko kurondera gushikira icyo kiringo nyine cy'ukumva yuko ubumwe atari jambo risanzwe ariko ko ari uburyo bwo kubaho
hewe washitse aha ni kwisanganira
Radio Isanganiro ano makuru twabateguriye arabandanya itoni zirenga 1,300 z'ubwoko bw'ifumbire imbura n'itoni zirenga 990 za yire niyo fumbire ihingurwa n'ihinguriro Fomi yashikirijwe kuri uyu wa mbere abajeje uburimyi mu ntara ya Bujumbura naho Imana Dieudonne umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Bujumbura akaba yavuze mu rugendo rwa Fomi rujanye n'igikorwa cyo gushikana ifumbire mu bubiko bwayo mu ntara kiriwa kibera mu ntara zose z'u Burundi agahumuriza abarimyi ko vuba bagiye kuronsa kwa yufumbire kugira ntibacegwe mwirima y'impenshi tumuteka matwi kuri mikro ya Jean Marie Mayonga niwe yarungitswe n'isanganiro mu rugo rwendo
twari tumaze iminsi mu rusansuma aho umwe n'igihugu yiyandikisha kufumbire akeneye bivanye n'uburinganire bw'itonga afise bikavana n'igiterwa zorima nubwo rusansuma rero ruzotanga neza na neza nuvuga nti ifumbire izokoreshwa buri ntara ikamere no rwego rw'igihugu tuvuye kugendera novuga nti amahanga aratandukanye ushiramwe ifumbire ibikamwo umwavu muri no ntara y'iwacu ya Bujumbura ndetse twanaciye no muri mwihinguriro turabona neza yuko bari ku kivi bariko barakora na stoke nk'iyi turimwo ngaha anye sani yuzuye kandetse niyo twahereye ko twabonye ko umwavu uriyo bwa ubwoko bwa imbura baba n'ubwoko bwa ire nibaza rero yuko abene gihugu bokwizera ko vuba bwango ifumbire giye kubashikira kubera twabonye ko iriho ngaha mu mastoke yuzuyemo mu mastoke ya Fumi twabonye nuko bari ku kivi hasigaye rero yuko ifumbire ijanwa mu mazone kabegera kugira ngo bace bayironka byihuse na cane cane ko isizene y'impeshi dusana bari ko barayinjiramo
Nawe Floha ngeza wahizi umuhanuzi wa mbura matari winhara ya Bujumbura agamagriza bajeji nuhuaru mazone kukono na neza nabanyagihugu baronskwe ifumbire wari hiye ukobi kui.
Lero ururugendo ni hukira turawe yuko umwenegihugu ikigice chiri machakabiri azoba ya aronsi ifumbire yifuza hukira shobore kukora yuko wabijie wabijio mundimi. Kibibi kukore tukosa yuko umwenegihugu yukora na wajeji nuhuaru kukira inofumbire ishikire uja njene ya isabji. Uya ayikoresha mu bikorwa vyiwe vy'indimiro nabajeje intwaro rero tukabasaba yuko bwokurikirana none ubunye ko kububiko aho fomi ishikana iza yahashitse igisigaye ngaha nuko yo gukora na bastanteri n'abo bacakorana n'abashefu d'zone babo kugira barabe yuko ifumbire ishika ku mazone kuko murazi ko ubundi bayitorera mu mazone hanyuma rero bakaraba ko umwe wese iyo yari yasavye ariyo aronkejwe umwene gihugu wa murimye umwe dufise hari anye ari mu by'indimo yuko ibyo yasabiye ari byo yaronse
ninabwiye ko kononekara n'ingoga kw'ivyuma vyunguruza abantu hamwe no kwiyunguruza nabi ari zimwe mu ngaruka zituruka kwononekara gibarabara gy'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge abakoresha gibarabara bava mu Rumonge baje mu Gisagara baganire n'isanganyiro bavuga kandi ko batakaza umwanya wabo amasaha abiri bivuye kuri iryo kononekara gibarabara inyuma y'amezi 13 bikogwa byo gukora gibarabara mu gice cyayo ca Rumonge gitaza bihagaze basaba ko byobandanya gushika abiheze Jean Dodier irakoze
urashobora gukora indwi amare yose ugakora indwi yose ugashobora shira muri garage
natwegeye ku bakenyezi umuntu afise imbanye kugira ngo agende Bujumbura biranagora ariho nabagira ibibazo
abo ni bamwe mu bakoresha barabara y'igihugu nimero 3 Bujumbura Rumonge muri rusangi na cyane cyane mu gice cyajyo cya Rumonge gitaza banegura ko rimeze nabi abunguruza abantu bavuga ko bahomba basigura ko ivyuma vyabo vyononekara ku mwanya bagategezwa kugura ivyuma bisubirira ivyononekaye aba ni bamwe muri bo
mwibarabara ngaha ubo bitubona urashobora gukora indwi amare yose ugakora indwi yose ugashobora shira muri garage ku mahera make irasoro ubu yaradotse isigaye ku 2500 ari imwe aho hari ku irasoro zitanu nano haroye kuri imwe 55 umbaranga aragira gihe ni mubosa akobaza ati noneka wazanya ngaha mwaje mpare wazanya genda yarasoro ikopeshe canke uyigure
Bujumbura twagenda isaha imwe n'imita 20 twagenda amasaha 3 kugeza ubu rero tubona rero ibintu byapfiriye martire twaro tugura 33 tugeze ku 100 ipine twayigura 25 bigeze ku 66 bateri twarigura 150 bigeze ku 35 mu meza 3 tubatwe turahindura ivyuma cyamo kwezi
nabiyunguruza bavuga ko bakogwa ko bagatomura ko batakaza umwanya kubgabo namagara yabo arakogwa ko na cyane cyane kubasanzwe bafise ibibazo by'amagara uyu mukenyezi arakunda guca muri iryo barabara
natwegeye ku bakenyezi umuntu afise imbanye kugira ngo agende Bujumbura biranagora ariho nabagira ibibazo ugasanga inatiriganye kubera hari bishimo byinshi birenze cyangwa afise indi ngorane nk'abagwaye imitima iki jewe narayahaswe kugira isanganya bivanya nibarabara hari mu kwezi kw'12 igari rero iratoboka ipine twadushitse ahantu nyene ibarabara ryegamiye inkombe y'ikiyaga ndava ngaha nka saa 11 kenshi nshika muri vire isaha 4 urumva ku mwanya ari munini uko byari kera siko birubo bivanye nibarabara ukuntu ryabaye
muri rusangi abakoresha iryo barabara basaba ko ibikorwa vyobandanya inyuma y'amezi 13 bihagaze bahuriza ko rikoze neza byotuma bagabanya umuruho bagira mu gihe bariko bariyunguruza muri ico gice
Jean Dodier irakoze kukononekara kwibarabara kwarakoze no kubagendera ikibanza cy'amashuha cha Mugara kiri muri komine ya Rumonge arigisinda yasaba akurikirana ico kibanza kiratiro avuga ko abakigendera bagabanutse biboneka no wengene asaba ko igibarabara gyobandanya gusanugwa ngo kuko riterera mu tunzi bw'igihugu
mu minsi irenganye ibarabara rigihita ha muri kino kigo citiriwe amashuha abantu cyane cyane ababa mu gihugu cy'u Burundi ndetse nabakava mahanga barahahurumbira kuza bakaza ari benshi mugabo ubu abantu tubona bapunguka mugabo iyo tugerageje kubibaza nka cyane abava mu nzira ziva Bujumbura bashi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura batubwira ko ibarabara iri bitangiye rene truwa ko iryo barabara ibatera ibibazo ku buryo badashobora no kwiyumvira no kuboza kuyota kuko ari barabara ribi badashobora no kuronka ukuntu bashobora gushika muri kino kigo kirate kugira ngo bote aya mazi y'amashuho witegereje mu barabara rikihita abantu nitwoshura kuvuga ngo cari gitigiriki mugabo witegereje ubona ko abantu bapunguze kumvuza iryo barabara kuko uravye naho haba mu misi sanswe kuwa mbere no kuwa kabiri gushika kwa gatatu no kwa mungu warabona ko abantu baza kuruta ubu mugabo gerageje kwabaza ikintu nyamukuru bashira imbere bavuga ko ari barabara kandi murazi ko ibarabara ari kintu gikenerwa cyane mu buzima na cyane bw'igihugu na cyane cyane ndetse mu iterambere ry'igihugu twebicyo twosaba n'ukuri abari ko baratwumviriza na cyane cyane inzego zo hejuru kugerageza bakakurikirana icyo gikorwa kuko uravye iki kigo iyo cinjije iterambere ku gihugu kuko cinziza amafaranga aca gufasha mu bindi bikorwa by'iterambere by'ubuzima bwa misi yose ku gihugu kuko uravye nk'umuntu kuva ibujumbura yiyumviye kuri iryo barabara nk'abafise imiduga yo hasi batubwira ko adashobora guca muri iryo barabara
Makuru ajanye n'umutekano igisasu ntezwa ntoki grenade caratuye kuri uyu wa mbere n'abanyagihugu aho kiri mu itongo riri ku mutumba na zone Muheka isonga muri komine Matani ntara ya Burunga nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba bivuga abantu babiri bapfa iryo tongo catoyemwo bari mu minwe y'igipolisi isonga kumvoza amatohoza kushika mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri ico gisasu kikaba kitari yakugwe aho cabonywe kuko abajeje umutekano ahisonga ngo bari bakirindiriye uruhusha rwo kugisambura kuko biboneka ko kitugaye neza nkuko rongoye iyo zone yavuga akavuga ko aho hantu hamaze gutogwa ibisasu ntezwa ntoke bitanu icanyima ngo haheze amezi ndwi kihatowe ido ni dona zeno nzabimana
Iyo grenade ngo yabonywe n'abanyagihugu bari kubarahira ubwatsi mu gatondo kuri wa mbere mu itongo ryo kumutumba na zone Muheka isonga muri komine Matana intara ya Burunga baca batabaza intwaro n'igipolisi nkuko amakuru ava kuri uwo mutumba abivuga abajeje umutekano bamaze kwashika ngo basanze iyo grenade imeze nabi cyane amaja ku mutwe wayo nkuko bivugwa n'urongoye zone ya Muheka Jean Claude Hakizumukama akavuga ko baciye bazitira ari iyo grenade bihaniza ko ta muntu n'umwe yohegera kutinya ko yokwica abantu mukurindira ko abajeje umutekano baho isonga baronswa uruhusha rwo kuyisambura batayegereye gushika igihe cy'isa zitandatu z'umutaga kuri wa kabiri ngo bakaba batari bwaronswe ugo ruhusha nkuko warangoye zone ya Muheka bandanya bivuga akavuga ko itongo iyo grenade yatowemwo riri mu matati hagati y'abagabo babiri umwe akaba yagiriza uwo baburana ko ariwe yayihashize ayiteze abiwe bompi rero ngo baciye bajanwa gufungwa mu gashoko y'ipolisi isonga kumvuza amatohoza iyo grenade ngo ibaye iya gatanu itowe muri iryo tongo rimwe amatati ya nyuma ikaba yasamburiwe aho nyene n'abahinga muri byo haraheze amezi yababa kuri ndwi nkuko warongoye zone ya Muheka abandanya bivuga ahamagarira abanyagihugu bafitaniye amatati yuko boshira imbere ubutungane ibururi mu ntara ya Burunga Zeno Nzabimana Radio Isanganiro
Arakoze Zeno Nzabimana aho nyene mu ntara ya Burunga hari umwigeme umwe wahitwa ku gitumba mu mugamba komine Matana ari mu gashoko y'ipolisi imatana kuva kuri uyu wa mbere yagirizwa ko yabyariye umwana kumuhana ku mutumba wa Gisisye mu mugamba nyene aho yari yasavye indaro uwo munsi umwana cara muniga hari kuri w'Imana inyuma yo kumuniga akaba yaciye amuta mu kazu ka sugumwe kuri heze ni yubakwe mu santira ya komine Matana avuga ko uwo mwigeme afunzwe ku mvo z'amatohoza Yano cyo turangiza n'amakuru twako turabashikiriza ndabashimire mwese mwateza biri nshimire na genzanje mu Rwanda faje kuyatorokanya ntibagena Alphonse kubwimana nka tumajwi abashikira mari kumena Clovis niyo nkuru